Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki 15 y'ukwezi k'umunani umwaka wa 2018. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Muzafashe ni umunora nzakomeza mu musirimu kugira ngo mbashe mu bibazo. Nzamuka imisozi manuka ibibaya nta kibazo mfite. Umudepite agatuma mu ngengo y'imari bashyira imbere kubakemura ibibazo by'ivumbi.
Uyo ni Philippe Mpayimana igihe ariko ariyamamaza amatora yabashije amateka mu karere ka Gasabo mu gisagara cya Kigali ejo ku munsi wa kabiri. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye umuyobozi w'amashuri mu Burundi yahagaritswe hamwe n'inkuru yerekeye umuntu yishwe atewe grenade mu Kirundo turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Muramutse neza Oriane.
Muramutse neza Frederic Nkundikije. Ndabaramukijira mu mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatatu. Duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri Afrika. Umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe amagara y'abantu ku isi OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus havuga ko intambara iri mu buraruko bwa Kivu ituma ikiza cy'indwara ya Ebola gikomera kurusha icibonekeze mu myaka ya 2014 na 2015 mu burengero bwa Afrika, aho abantu barenga 111,000 bicwa n'iyo ndwara gushikaho ituzwa mu mwaka w'2016. Tedros arangije urugendo rwiwe mu karere ka Benin na Manyina mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ebola iri kiratikiza inganda. Avuga ko yari afise amakenga imbere yo gufata urugendo rwiwe muri ako karere, ariko ko inyuma yaho amakenga yiwe yiyongereye kurusha aho yiboneye n'amaso ingaruka z'iyo ntambara iri mu karere ka Kivu y'uburaruko. Amenyesha ko imigwi ishika ku ijana y'abitwaje ibiganisho iriko ikorera muri ako karere. Avuga kandi ko hamaze kuba ubwicanyi ku nshuro 120, aho abantu bishwe, baranyuruzwa, barafatwa ku nguvu hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi. Tedros ahamagarira impande zose z'abariko baragwana guhagarika intambara akagabisha ku iyo ndwara ya Ebola yandukira cyane uwari we wese. Ahandi naho igipolisi mu Bwongereza cyafashe umugabo yagirizwa iterabwoba inyuma yaho hagonze umuduga wiwe mu bantu bari ku nzira hamwe n'abari ku makinga yabo. Uwo mugabo yahavuye agonga ibihome biri ku irembo ry'inama nshingamateka igihugu cy'Ubwongereza, akomeretsa abandi bantu batatu. Ibyo byabaye ejo ku munsi wa kabiri. Abategetsi bavuga ko abandi bantu bari mu muduga kandi atabandi bantu bari mu muduga kandi ko atabigwanisho bamusanganye. Igipolisi gikeka ko uwo mugabo afise imyaka iri muri hagati ya 20 n'irenga. Icegera cha komisere w'igisagara cha Londres Neil Basu yabwiye abamenyeshamakuru ko ivyo uwo mugabo yakoze bisa n'ivyo yari yateguye, ariko ko batazi neza impamvu yabikoze. Basu havuga kandi ko uwo mugabo atari ko aravyifatamo neza mu kwishura ibibazo bijanye n'uwari we canke icatumye akora ivyo vyaha, mu gihe igipolisi kiriko kiragukora amatohoza yacu kugira kimenye igihe vyagenze. Andi naho muri Afghanistan, naho harakekwa kuba haheruka kuba ibitero bidasanzwe mu ntara zitandukanye z'ico gihugu, harimo n'intara zo mu bumanuko bushira ubuseruko nk'iganzi. Mu misi heze leta y'ico gihugu iracafise icizere mu gufundika amasezerano y'amahoro hagati yayo n'abitwaje ibigwanisho imbere y'ibihe bitagatifu vyo mu idini rya Islam vya Eid. Umuvugizi wa leta yabwiye Ijwi rya Amerika yuko bafise icizere. Shah Hosani Mutrazwati, umuvugizi wa perezida Ashraf Ghani, yabwiye Ijwi rya Amerika ati mu minsi yahera perezida wa Afghanistan yaragiranye inama zitari nke n'abaserukizi b'imigwi itandukanye iserukira abanyagihugu. Ikibazo cyo gushira ibigwanisho hasi kiriko kirigwa kandi ko bazogitorera umuti. Avuga ko bazotangaza icese ibizoba byavuye muri ivyo biganiro n'ivyarangira. Murtazawi yongeye ko kwivyo biganiro bigizwe kimwe mu bibazo bitari bike bihanze igihugu cha Afghanistan kandi ko bariko barasaba amahoro kandi ku banyagihugu bariko barasaba amahoro ni hagariko y'ubwicanyi muri ico gihugu bagiye kugerageza kuba serukira yavuze ashimitse yuko imigwi yitwaje ibigwanisho ishima kubandanya ubwo bwicanyi izotuzwa mu misi yavuba. Andi naho mu Butaliyano abategetsi bariko baragerageza gutohoza icatumye ikiraro gikomeye gisenyuka ejo ku munsi wa kabiri. Iryo sanganya ryabaye mu gisagara ca Genoa kiri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu rihitana abantu 226. Igice kinini cico kiraro ca Morandi caguye mu gihe hariko hagwa imvura irimwo imvura nyinshi ejo ku munsi wa kabiri bitari byitezwe. Iyo mvura yari igizwe n'imiyaga myinshi kandi ikomeye yagurukanye imiduga imwimwe ku metero 45. Ibimanyu binini vy'inyubakwa vyari bifatanye n'ivyuma vyaguye ku zindi nyubakwa hafi y'ico kiraro. Abategetsi bavuga ko imiduga 35 yaguye mu kinogo catewe n'isenyuka y'ico kiraro. Abajejwe gutabara imbabare bariko barakora ijoro n'umutaga bongera bakoresha imbwa zigishijwe ubuhinga bwo kurondera abaguye mu bibazo nk'ivyo kugira bagerageze gukora uko bashoboye kose kugira ngo batabare abashobora kuba baguye muri iyo sanganya. Ayo n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Murakoze.
Urakoze Oriane ku makuru uheje kudushikiriza. Kirundo umuntu yarishwe atewe grenade zibiri ku mutumba wa Murama muri komine ya Kirundo nkuko tubibwirwa na mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Waraye atewe grenade zibiri zihatana ubuzima bwiwe yitwa Ndagije Imana batazira ndingi. Ugwamo gw'izo grenade gwumvikanye nk'igihe cy'isaha 4:00 mwirijoro rya rikeye. Inyuma y'akanya gatoya ababanye b'uwo muryango barahashitse. Uyu numwe muri bo
burya twumva ikintu kiraturitse giturika giturika cyane burya mu nyuma catwumva harasubiye yindi kiturika bukebuka burya catuba twese agacerere twese imigongera ducikirako tumaze kumva akaruru k'umuntu agongoma mu gaso wo mwiyinzu cika turabyuka turasohoka turahagarara n'abanyezamu hanyuma turaza kuraba cha dusanga umuntu nyene yaguye amaguru araba mu rugo umutwe nawe uraba mu nzu burya turegura nyene ngo batwara kwa muganga burya cyutse kwa muganga gacacika hakikwa itumuziko yari banye neza nabantu
abo twahasanze ntibihuse kugira ico bavuga kuco bacatumye uyo muntu yicwa mu bari ngaho hari abari baje baturuka ku mutumbo wa Yaranda aho umuhisi afise urugo rukuru uyu mutamari muri bo ntiyatahura igituma bateriko baratomora neza ico yoba yazize
baradisha baradi cyazize n'umva ko bapfuye n'umuntu yokwica cyaje guhora eri gukabaye kabiri kandi bara imuteyira muhusha
bayimuteye
hari ya nyene yarandi wacu kuko yakorera ngafise abagore babiri burya banka kubivuga n'ukuri ari umuntu yofa yo kukwica gucyo kabiri yikurikiranya n'umwaka utari bwahere
uyu mutama yabaye nk'uri bububahure
amatohoza kwiye gutohorezwa ku mugore niwe yomenya kuko bari babiri mu nzu n'utwana dutoho itohoza rikwiye guhera ku mugore niwe yomenya ikintu by'ibintu byagenze
nuko ni nuko he
aho nyene uwo mugore bakamwibanda ko rwose cyane bakamwibanda ko
twarondeye kumenya igituma basaba ko amatohoza yo kwibanda ku mugore wa kabiri aho yarayaguye mushiki wanya kwigendera yagize icyo abivuga ko
kujya kiyonje arambye ati buja rero usaza yarangiriye nabi yafashe umugore wa mukura yaranda adakudadaza mu nzu yanje
kuri ivyo byose abanyagihugu bikeka Alain Tribere mutabazi buramatari w'intara ya Kirundo yabasabye gushikiriza inkuru babafise aho yariko abashikiriza ijambo ryihumure mutabazi yabasabye kurindira icyo amatohoza azoshikako
twongeye kandi dushigikire n'umuryango waraye ubuze haba gufasha gushingura uwacu haba gufasha no mu byo bindi barakora anako yarafise umujyango tubona ko byukuri nibyo barakora ngaho tubona ko yaha yungunganyamo umuntu ateka restaurant ubuvuga ngo bamuhoye umuntu yahembura abantu ubuvuga ngo hagerere usubira kuvuga ngo ni ibintu biriya abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungane ari ku kivi ariko barakora amatohoza cyangwa kumbe hagize kivamwo muzobimenya cyane mu bimenyeshwe
muri ako gace kari muri zone ya Kirundo rirare hagize imisi hari abantu bategwa amagrenade rimwe na rimwe bitegwa n'amatati y'amatongo cyangwa kwagirizanya uburozi ndetse n'andi matati buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko intara irajwe ishinga no kubona ko ibigwanisho bikinyanyagiye mu banyagihugu cyane cyane amagrenade ngaha aragabishe
murabona ngaha barabigize uno munsi yumvikana yuko n'ibigwanisho bamwe bamwe babakifise cyane cyane amagrenade kuko niyo yakoze cyane mu byagiye biraba by'ubugizi bwa nayo mino mitumba yegereye nga tubona basaba yuko rero mwodufasha kuvuga no gushengeza cyane guhanura uwo muntu muzi yuko afise ikigwanisho bo bazohenda kubifatana ntazavuge ngo ntiyari yabwiye
abantu batatu baramaze guhagarikwa n'igipolisi ku mvuza amatohoza muri abo harimo umugore wa kabiri w'uwo muhisi ni nawe yari muri urugo rugo umuhisi yiciwemo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwanyaburunga kihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwanyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no kuwimana saa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba Kwanyaburunga
mu Rwanda igikorwa cyo kwiyamamaza ku bifuza kwinjira mu nama y'amateka kirabandanya umwe mu bari ko yiyamamaza igenga Philippe Mpayimana yari yamamarije murenge wa Jali mu karere ka Gasabo mu gisagara ca Kigali ni inkuru ya Sumita Kabuyi umumenyesha bakuru b'ijwi ry'Amerika ari ikigali mu Rwanda
umukandida wigenga Philippe Mpayimana ushaka kwinjira mu nteko ishinga amategeko yiyamamarije mu murenge wa Jali mu gasantere k'ubucuruzi ka Gashyushya mu karere ka Gasabo uyu mukandida bageze muri aka gasantere ku buryo butunguranye abaturage bagiye bagaragaza ko batari bazi ko hari ibikorwa byo kwiyamamaza byari biteganijwe gusa yabashije kwiyamamaza kuko yari kuri santere ikorerwamo ubucuruzi ku buryo bahitaga cyangwa se bari mu mirimo inyuranye byabaga ngombwa ko bahagarara bakumva icyo umukandida ababwira Mpayimana Philippe yijeje abagore kuzabakorera ubuvugizi maze bakajya bacana ku mashyiga ya kijyambere bitabaye ngombwa kunama mu ziko ibintu yaherewe amashyi bamwe mu bagore bari bari kuri ayo kwa centre Philippe Mpayimana yongeye gusaba abaturage bo mu murenge wa Jali kumutora akarangiza ikibazo cy'ivumbi riri mu murenge wabo
mwaba mundoye mukavuga muti dutoye umuntu ufite ingufu uzarangiza manda ataraba umudepite winda muzafashe ni munora nzakomeza mba umusirimu kugira ngo mbakemure ibibazo nzamuke imisozi manuke ibibaya nta kibazo mfite umudepite agatuma mu ngengo y'imari bashyira imbere kubakemura ibibazo by'ivumbi
nta byinshi abaturage bamubajije kuko benshi bagaragaje ko yabatunguye ariko bamwe mu baturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeje ko iby'umukandida yabijeje aramutse abikoze n'amahirwe bayamuha abandi bagaragaza ko kuba batari bamuzi ngo we bazi ibikorwa yaba yarakoze mbere bitamuha amahirwe yo kuba yahabwa amajwi
nuko ngo azaza iri vumbi ngo tukarihura ngo akadushyiramo umuhanda w'umukara ubwo umuhanda w'umukara niwo dutegereje ikibazo batubwira ariko ntibabiza ahubwo yabishyiramo mbere tukamutora yabishyizemo mbere
abakandida bose tuba tubategerejeho umusaruro ariko se noneho wa muntu nawe ntacyo arakora na kimwe wenda ntituramenya n'umudugudu waho atuye icyo yabakoreye ubu duhite tumwikizere tutaramenya n'icyo yakoreye n'umudugudu we waho atuye
nubwo Mpayimana yiyamamaje ari abaturage benshi batari bamwiteguye ntibyabujije bamwe bacaga kuri santere guhagarara bakumva gahunda afitiye abaturage bamwe mu bavuganye na radiyo Ijwi rya Amerika bavuze icyo bifuza ku mukandida bazatora
waza atubwira ibibazo birebana n'ubukode bw'ubutaka ko ni ibintu tubona bibangamiye abaturage nkuba ahangaha ndahasorera kandi mpasorera nta mafaranga ninjiza muri uru urabona ndakuze nta kazi ngira ngo karampa amafaranga ndese nta hantu mfite nkura amafaranga yo gusorera ubwo butaka
kugeza ubu kwiyamamaza kw'abakandida bigenga kuragaragara mu bukene bukomeye gusanga bigora aba bakandida gushaka abo baturage babicaza cyangwa se no kubamenyesha ko bazaza mu misozi y'iwabo giye Philippe Mpayimana yari mu murenge wa Jari undi mukandida wigenga bwana Sebagenzi ari Hussein we yahisemo kuguma mu karere ka Nyarugenge akiyamamaza akoresheje imbuga nkoranyambaga
duhitamo ubwo buryo gukoresha social network ubwo rero abenshi barabizi abo twitabaje abo duhamagaye bose baratwitaba nta kibazo maze kugira connection nini kandi rwose mu gihe gitoya nangiye ino proche
uyu mukandida bavuga ko agize amahirwe yo gutorwa azahagurukira ikibazo cy'ubushomeri bwugarije urubyiruko
imana ni yaramuka imfashije nkagera mu nteko ku bufatanye bw'abadepite bagenzi banjye no ku bufatanye no ku nkunga ya guverinoma iki kintu nzasaba ko twakigira ikibanze mu kuvuganira abanyarwanda mu kibazo cy'ubushomeri ako by'umwihariko urubyiruko kuko ari rwo rwinshi
komisiyo y'igihugu y'amatora yemeye abakandida bigenga bane bose bakaba baratangiye ibikorwa byo kwiyamamaza mu gihe Philippe Mpayimana yamamazaga mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mugenzi we Sebagenzi ari Hussein agahitamo gukoresha imbuga nkoranyambaga mu karere ka Nyarugenge ni nabyo undi mugenzi wabo yamamaza nk'umukandida wigenga Jean Vincent yumva nawe yakoze akisha bazamutora yifashishije imbuga nkoranyambaga mu gihe ntabanyendera Elisamo yari mu ntara y'Iburasirazuba Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Sentare inkuru ikukira komine Mukaza yaraciye umuyobozi w'ishure ryisumbuye ry'ubuhinga rya Buterere yafashwe ariko akora ikibazo cha leta urubanza rwo gufungwa imyaka 5 hamwe n'igihano cyo kutazokora akazi ka leta mu kibingo cy'imyaka 10 Dutega matwi Raymond Zimana umenyesha bakuru w'ijuru rya Amerika ibujumbura mu Burundi yakwirikiranye urubanza
Uyu muyobozi yagirijwe ibyaha bitatu n'umushikirizamanza wa Sentare inkuru ikukira komine Mukaza iri mu gisagara cha Bujumbura Benjamin Manirambona yagirije gukora impapuro z'impimbano ahavugwa birete na diplome y'umunyeshuri yitwa Firmino Simbaraniye uyo nawe atigeze amenyekana ku ishuri rikuru ry'ubuhinga rya Buterere nkuko byemejwe muri Sentare ikindi caha nico gukora ikibazo ku izina ry'uwundi muntu mu gihe caha cha gatatu uyo muyobozi yagirijwe ari gukora ubusuma mu kibazo cha leta abandi barengukijwe muri ugo rubanza rw'ikibiriraho Nujejwe ubutunzi kuri iryo shure Eric Nkurunziza n'umwigisha kuri iryo shure Lazare Nihezagire abako ari babiri bagirijwe kwifatanya n'umuyobozi wabo ku busuma bwabaye nuko batamenyesheje ababijejwe kuyo muyobozi ariko akorera ikibazo umunyeshure kandi bari mu kibanza uyo muyobozi yari ko arakoreramwo ikibazo umushikiriza manza wa Republika yajeje kwerekana uruhara rwabo bose yarengukije Benjamin Manirambona yahakanye ko ataruhara yagize mu gukora impapuro z'uyu munyeshure ariko yemeza ko vyakozwe n'ubuserukira iryo shuri imbere y'amategeko uyo nawo butungane bukaba bwemeje ko butaramuronka ku bindi vyaha uyo muyobozi yagirijwe yavyemeye acasaba gukubitwa inkoni ngufi mu gihe yari yasabiwe guhanishwa umunyororo w'imyaka 12 kudakora akazi ka leta mu kiringo cy'imyaka 10 ihadabu y'amafaranga 200,000 nuko uruciwe rwandikwa mu bimenyeshamakuru benshi bakarumenya Sentare yaciye imuhanisha umunyororo w'imyaka 5 hamwe no kudakora akazi ka leta mu kiringo cy'imyaka 10 abandi babiri bo bahakanye ivyo bagirizwa Eric Nkurunziza na Lazare Nihezagire bemeje ko bafashwe batazi ko umuyobozi abarongoye yaje gukora ikibazo basavye ubutungane ko bokwezwa kuko bari bafise igikorwa cyo gutanga impapuro abanyeshuri bategurira ko ikibazo imbere y'uko bagishira ku mapuro nyezina zitwagwa n'abajejwe gukoresha ico kibazo ibitanyuzo mushikiriza manza wa Republika kuko yemeje ko uyo muyobozi yemeye ariko arabazwa ko yari yabimenyesheje abo bakorana babiri naho bari basabye umunyororo w'imyaka 6 no kudakora akazi ka leta mu kiringo cy'imyaka 5 Sentare yabaciriye gufungwa imyaka 2 n'amezi 6 no kudakora akazi ka leta mu kiringo cy'imyaka 5 umushingo wa manza wa Lazare Nihezagire atamategeko niyakurikijwe
bononganira nta kicemezo na kimwe bafise cerekana yuko cyo cyaha yagikoze kuba kumatakurikijwe kubera ubw'ibyaha ko bisanzwe bigenda kuri umuntu amufata amufunga nuko haba hari ibyemezo bifashe rero muri icyo gihe nta zirimo na gatoya kindi nacyo turavye ingingo y'35 y'igitabo kigenga maze ibyaha zitohozwa tubanika se bakanza zacibwa iyo ngingo yahanyuze cyane rwose kubera mushikiza amazi avuga yuko akorera ku byo ashikirijwe na nyine cyaha mukuru twita hotel principal kandi iyo ngingo ivuga yuko Sentare idashobora gukorera ku byo umuntu munyororo ashikirije
uyo mushingwa manza asaba kuwaburanira yo kwezwa Odazi Nkeshimana avuga ko agiye kunguruza urubanza kandi yizeye ko abakurira Sentare ya Mukaza bazobatunganiriza.
Umisi mikeyi tugiye kunguruza muri byanye imanza zikibiriraho imisi yo kunguruza n'imisi itanu. Ubu turarindiriye urubanza ruko rurandikwa kugira ngo tuzatunguruza muri iyo misi itanu. Kandi twizeye neza yuko umucamanza w'iyungururizo ko azasoma amategeko maze akambika izere wasanzwe anunganira.
Benjamin Manirambo ni umuyobozi w'ishure ry'ubuhinga rya Buterere. Yafashe kuwandikwa ukwezi k'umunani 2018 yambaye umwambaro w'ishure y'abanyeshuri arongoye, ariko akora ikibazo giha uburenganzira abanyeshuri bwo kwinjira muri kaminuza. Uyu muyobozi akaba yari yahagarikanywe n'abandi batatu harimo umunyeshuri bari bicaranye ariko yaciye arekugwa. Umushyikirizamanza wa Repubulika akaba yemeje ko uyo Firime Simbananiye yakorewe ikibazo ariko ararondegwa cyo kimwe n'ubuserukira iryo shuri imbere y'amategeko. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na Internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'ikiganiro Amerika na cerekeye zaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemo. Reka dutege amatwi mugenzi wacu Thomas Kamenindi yakiduteguriye.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa munani mu 1971, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Richard Nixon yatangaje icyemezo cye ko idolari ritazongera kuguranwa zahabu. Byagize ingaruka nyinshi mu rwego rw'imari ku isi. Nibyo tugiye kuganiraho muri make. Duhere mu mateka gakeya. Mu 1944, abantu 73 bari bahagarariye ibihugu 44 byari bikomeye icyo gihe bateraniye mu mujyi wa Bretton Woods muri leta ya New Hampshire mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama yamaze ibyumweru bitatu. Iyi nama yashojwe n'amasezerano yafashe izina ry'uyu mujyi Bretton Woods. Yashyizeho amategeko ngenderwaho mu bucuruzi n'imari mu rwego mpuzamahanga. Yimakaje ifaranga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika dollar hejuru y'amafaranga y'ibindi bihugu. Ni ukuvuga ibicuruzwa ku isi byatangiye kwishyurwa mu madolari. Idolari kandi ryabaye ifaranga ry'ubuhungiro leta z'ibihugu n'abantu ku giti cyabo bakarishyingura kugira ngo ribe ryabagoboka mu bihe bikomeye. Amasezerano ya Bretton Woods yemeje ko idolari ari ryo faranga ryonyine riguranwa zahabu. Bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye ko idolari risohotse rishyigikiwe na zahabu iri mu bubiko bw'igihugu. Amafaranga y'ibindi bihugu nayo yagendeye ku idolari. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yibitseho kimwe cya kabiri cya zahabu y'isi yose. Byatangaga rero icyizere ku mahanga. Byagenze neza igihe cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ikiri yonyine nk'igihangange mu by'ubukungu nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Intambara ikirangira, Ubuyapani n'Uburayi by'umwihariko bari bakeneye amadolari yo kugura ibicuruzwa byo muri Amerika nk'imodoka, amamashini yo mu nganda no mu buhinzi n'ibindi kugira ngo bizanzamuke kuko intambara yari yarabishegeshe bikomeye. Mu ntangiriro z'imyaka ya za 70, Amerika yakoze amadolari menshi cyane yari ikeneye kubera intambara ya Vietnam. Ibindi bihugu, Uburayi n'Ubuyapani, byari bimaze gutera imbere mu bukungu ku buryo buhagije, birimo byikuraho amadolari biyagurana zahabu bikabari yo bizigama. Zahabu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagendaga rero igabanuka kubera ko igihugu cyazanaga amadolari ikagiha zahabu. Ingero ebyiri zonyine gusa. Ubusuwisi bwashubije amadolari miliyoni 50 mu kwa karindwi mu 1971 butwara zahabu. Ubufaransa bwo bwashubije Amerika amadolari miliyoni 191 butwara zahabu. Ibyo byose byateje ingorane z'ubukungu mu gihugu cy'Amerika bituma Perezida Nixon afata icyemezo cyo kuri 15 y'ukwa 8 1971, ni ukuvuga rero ku idolari ritongeye kuguranwa zahabu. Bisobanuye rero ko nta gihugu noneho cyagaruraga amadolari muri Amerika cyahabwaga zahabu. Icyemezo cya Perezida Nixon cyakuyeho ihame ko agaciro k'idolari kadahinduka, bituma agaciro k'amafaranga y'ibindi bihugu nako gatangira guhindagurika. Abahanga mu by'imari mpuzamahanga bo bemeza ko amasezerano ya Bretton Woods nayo yahise atakaza umwimerere wayo. Ariko rero uko bimeze kose, idolari muri kigerera cyari gitangaza nk'uko banki nkuru y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibitangaza mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu gushize muri uyu mwaka rero w'2018, 60% by'amadolari yose akora muri iki gihe ari hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Chuti zacu ikiganiro Amerika na cyo umunsi nagihumurije, ndabashimiye cyane. Mugira umunsi mwiza, murakarama.
Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ubwisanzure bw'amadini burugarijwe mu bice byinshi by'isi muri ibi bihe, cyane cyane ko abaturage bagera ku kigereranyo cya 83% ku isi hose batuye mu bihugu byibasira bizera Imana cyangwa se ntibemererwe na mba kuba bagaragaza ukwemera kwabo. Ibyo ni byatangajwe na Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence ubwo yitabiraga ihuriro ry'abayobozi b'amadini avuga ku iharanira ry'uburenganzira bw'amadini. Akomeza avuga ko abahutazwa bazizwa ukwemera kwabo usanga kenshi bashyirwa mu kato k'ubukene, abandi bagafungwa, hari n'abatotezwa bikabije. Akenshi usanga abadahuje ukwemera n'abayobozi babo bahutazwa kugera naho bicwa. Pence yagize ati, urutonde rw'abahutaza abantu babaziza imyemerere yabo ni rurerure. Akomeza agira ati, ibibi bakorera abo badahuje ukwemera byuzuye hose mu isi. Ubuyobozi bw'igihugu cya Nicaragua hamwe n'umuyobozi wacyo Daniel Ortega bakomeje gushoza intambara kuri Kiliziya ya Gatolika nk'uko bitangazwa na Vice Perezida Mike Pence. Akomeza agira ati kandi, guhera mu mezi yashize abasenyeri bo muri Nicaragua bashatse uburyo hategurwa ibiganiro bya kibanda ku myigaragambyo yakwirakwiriye hirya no hino mu gihugu cyose guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka iharanira ubwisanzure na demokarasi. Ariko ubutegetsi bwa Leta bwakwirakwije intwaro gakondo n'iziremereye mu babushyigikiye, nuko bibasira insengero n'ibirimo byose bashyigikiwe n'abapolisi, bibasira n'abapadiri n'abasenyeri barabahohotera. Padiri Raul Zamora akuriye Kiliziya y'Ingabire Ntagatifu kandi afatwa nk'intwari mu rukundo n'ukwemera nyakuri. Ibyo ni bitangazwa na Mike Pence. Ubuherutse ingabo z'ubutegetsi bwa Daniel Ortega bwagose Kiliziya ayobora bukurikiranyeyo abana barenga 200 yari yahaye ubuhungiro, barabahutaza babicamo 2. Ibyo byabaye kandi mu gihe muri uyu mwaka gusa ubwo butegetsi bumaze guhitana abaturage barenga 350 bubaziza guharanira uburenganzira bwabo. Vice Perezida Mike Pence akivuga kuri Padiri Zamora n'abaturage ba Nicaragua muri rusange yagize ati, turabazirikana mu masengesho yacu kandi n'abaturage ba Amerika babari inyuma mu nzira yo guharanira ubwisanzure bw'amadini n'ubwigenge bwa Nicaragua.
Iryo yari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tubona yo kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu nyabwo ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Oriane Itangishaka. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.